ni Fatou Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza.
Dusangire ijambo.
Bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo ndabazuhuje hano I Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Mu kiganiro cy'uyu munsi turongera duterera amaso mu Burundi turebe ibibazo bitandukanye bya politiki n'imibereho y'abantu. Ikiganiro cy'uyu munsi mwagiteguriwe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ukorera mu byijwi ya Amerika I Nairobi muri Kenya. Eloge mikroni yawe.
Kuva mu ntango z'umwaka wa 2020 yo mu gisavya kujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi watanguye kuzura isigarira z'abantu bishwe kugeza ubu mu ntazi zitandukanye aho maze guca umaze kubona isigarira birenga 15,000 z'Abarundi bagandaguwe gusa mu rwimo rw'1972 ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Umukuru wo mu gisavya Pierre Claver Ndayicariye arasigura icyatumye we n'abandi bakomiseri bihutira bakanaha agaciro abishwe muri uyu mwaka bagasa n'ababaye birengagije abishwe mu bindi biringo ahari amashinga mateka gushikiriza no gusigura icegeranyo cy'umwaka.
Ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemwo igipfungu cabwo cyaziti igihugu cyose umucanga urarandagata amaraso y'inzira karengane araseseka nuko ivyabona baba bapfakazi impfuvyi ababuze abo babarabikoze mbere n'ababonye bimwe bimwe mu byabaye bariko barakura benshi muri bo baramaze kwitaba Imana intambwe ishimishije imaze kuboneka. Umugwi sever uzokwegeranya ibyabaye n'ingene byagenze hanyuma usoma amategeko y'igihugu na mpuzamakungu utomore ingene ibyabaye mu 1972 byokwitwa bimwe abazi igifaransa bita qualification juridique des faits.
Naho mu gisavya avuga kutaragera aho izina ubwicanyi bwo mu 1972 wahoze arongoye Burundi Sylvestre Ntibantunganya abona ko atawodeha kubwiteho nyabwoko nubwo yemeza ko atapfuye abahutu bonyene. Ibi yabishikirije mu biganiro n'amahuriro inama nkenguzamateka imaze iminsi itunganya no ku munsi wa gatanu w'indwi bikaba byabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura.
Tugiye kubiraba tukavyiga neza dusanga amaroregwa yakorewe Barundi muri iriya myaka y'igihumbi kimwe n'1961 na 1961 gushika mu 1972 ari amaroregwa atawundi wa mbere yo yabazwa atari leta. Iyo leta nayo ibifise abayirongoye n'abayigize. Leta rero ibazwa ivyabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'1922 ni leta yari irongowe na Perezida Mikhail Micombero. Ikindi mvuga nuko abagiriwe nabi niyo leta bava mu mice yose y'Abarundi. Hari abaganwa bishwe bahogwa yuko bashobora kubavugira intwaro ya cami muzi ko Mikhail Micombero nabo bari bafatanije bari bakuye. Navuze kandi ko hari abatutsi bishwe bakicwa na barya bari bateye muri ziriya ntara z'ubu Urumonge, Makamba, Bururi, mbere no ngaha muri Bujumbura ejo bundi abantu bita Bujumbura rirara bakicwa rero na barya bari bateye. Mugabo kandi hari n'abatutsi bandi bishwe n'abandi bakozi ba leta uwo ni umuco wa kabiri ariko hakaba umuco wa gatatu ngira ngo rero ni ukwita kandanda habaye rero ihonya bwoko ryatwaye abahutu rikaba ari ihonya bwoko ryakozwe na leta iciye mu nzego yifashishije inzego zari zirongoye igihugu.
Charles Nditije umukuru w'umugambo w'Iprona ishami ritemewe n'ubutegetsi bwa Gitega akaba ari no mu banyepolitike binaribonye mu Burundi mugabo we yemeza ko mu gisever uryanisha Abarundi aho kubunga atanga bimwe mu byafatira ko mu kubagiriza ivyo
bambere hoho itegeko liugenga ritwagyumvikanye kuko ryarakuyemwo icerekeye ubutungane kugira ngo CNDD-FDD ikiri rubanza abishaka yeze abo yishakiye. Ikinovuga nuko uravye ingena uri kurakora uyu mugwi usanga ugomba kwerekana yuko ibyago ubwicanyi bw'agahobero nabwabaye mu Burundi kuva nyuma yo kwikukira dufashe cyane cyane 1972 usanga berekana yuko mengo habuze ubwo kumwe bw'abahutu abahutu no bishwe gusa abatutsi bapfuye 1972 ntaco bavuga ko abishwe 1988 na 1993 reka nababanaje bishwa kuva mu mwaka 2015 abo simengo nakamizwe n'inda y'ingoma ugasanga rero uyo mugwi severe wihwabira cyane cyane kuzura isigarira by'amagufa y'abishwe 1972 kwerekana yuko ari abahutu gusa ukamenga abatutsi ntibapfuye ukabona cyane cyane udafise n'ubuhinga bukwiye gukwerekana yuko abo ayo magufa uzura arayo 1972 canke 1993 murumva rero numugwi uhengamye numugwi uteranya uravye ibyo bavuga uravye mbere n'ivyibutso bubaka bubaka ivyibutso byerekeye abahutu gusa uravye kuri kaminuza uravye n'ibyubatswe hijya no hino mugabo urabona abantu bapfuye kwibubu abapfuye bugendana abatutsi bapfuye muri kaminuza bose bari bagiwe kubaka ibyibutso gusa byerekeye abahutu urumva rero se umugwi uriko uranywanisha byongeye kugira ngo uyu mugwi ushore gukora unywanisha barundi nuko wotohoza wigenga ntiwigenga rero kuko abawugize benshi nosanga ari abanywanyi ba CNDD-FDD canke abimigambwe icuditse nka ndayicariye muraza amarugo yakoze byerekeye amatora y'umwaka 2010 baramushimiye rero kuvyo yakoze ivyo twari twumvikanye si byinshi cyane kuko uravye byari bitanjwe amasezerano y'Arusha twese tuvyumvikana kuko nabivuze barakuyemo ubutungane kandi bwari burimo butekanijwe mu masezerano y'Arusha byongeye abantu bagize uwo mugwi twari kubumvikana ko bagatora abantu bigenga abantu batawubegamiye abantu badatemye ku ijambo na CNDD-FDD nico gituma usanga abawugize nka bose 13 nka bose usanga bacuditse na CNDD-FDD canke bari mugambwe itamye ku ijambo iri kugenda mu kwa CNDD-FDD
Ibishikizwa handitije birashimangirwa kandi na Emmanuel Nkunziza umunyamabanga wa Sejo Genocide Canada asanzwe ari n'umuhinga yanonosoye ibijanye na genocide abivuga afatiye ku turorero tw'intara yakozemo amatohoza ibiziga by'abatutsi hamwe n'ibinogo batawemo byitiranijwe n'iby'abahutu
si karuzi gusa urashaka umuntu yoshira ko no mu zindi ntara ariko ikaruzi kubera ariko bitwa ngo batoye ngo ibisigarira ngo byinshi bavuga ngo nibyo ngo abantu ngo batwataweho ngo babahutu ngo bavuye mu Burundi bakuwe mu Burundi bwose mu ntara zindi ico no kugishimikira ko kubera no kugira ngo bahahera kandi atabuhinga buboneka bakurikije no kuvuga sa methodologie claire kwari kugomba ico bitwaza kugira ngo bahere kuguzimanganya ahari ibisigarira byinshi by'abatutsi bishwe 1993 no mu myaka yakurikiye gutyo nkuko twari ko tubivuga zimanganye ibikorwa bibi by'akabikabishike abanyabwoko byakorewe abatutsi bitumwe na Frodo byatwaye icyo gihe nayo yashinze ya CNDD-FDD yahaye ako kazi ka severe abo ba severe bariko barakwiragiza ibinyoma bitungo bariko bandika kahise ku Burundi si yaho rero ikaruzi gusa nico kimwe inkuru turonka zivirya nino ndabaha nk'akarorero ku commune Kiremba mu ntara ya Ngozi aho abanyagihugu baho bavuga ko hari ibinogo ubwa kera bari baratumwe kwimba mu 1993 bazi ngo nibyo ngo kuteguriramo abajya babaza imbaho ariko mu nyuma bagasanga nibyo batayemo batutsi bishwe mu 1993 hanyuma rero ubejo bundi igihe severe ije bagaca bategekwa kuvuga ngo ni ahahambwe abahutu bo 1972 n'icyo n'ikindi kimenyamenya igihe rero umugubu ukora gutyo uwo uvuga ngo uriko unywanisha abarundi ngo uri kuvuga ukuri urumva ko yaba ariko ashikiriza ikinyoma ahubwo urumva urabesha urateranya kuko habaye harava ico cugufuvya ukuri cugufata abishwe bazi bwo kugaho bw'abatutsi bagaca babinyegeza bakatora abishwe 1973 bakabita ngo nabahutu 1972 hariho hampande ikindi gikorwa cukudindiza cugutuntuza abo batutsi bashitse ku icumi baba basigaye batagira uwo baririra kukubera iyitwa ni leta iyitwa ko itunganiriza bose ahubwo iri kwikora ubushoboka kose kugira ngo izimanganye ukuri kuvyabaye kubabo bishwe bazira ubwoko aha ntasubira nkabaha akarorero kajanye n'ingene mu ntara ya Giteka aho muri komine Nyarusange zone Murama twararonse ibyegeranyo bitubwira yuko mu mwaka bari batangwe gushinga Severe abo umurwi wa Severe wagenye abo leta yagenye kandi urumba yabikoze bibona ni ba bandi nyene bica abatutsi 1993 bahitanye abari imbere mu kwica abatutsi bari bagena mu murwi ho tohoza mama wanje ngo uko kuri urumva yuko babigira babibona kubera bari bazi yuko atawe imene gihute ahubwo agerageza gukora uko bashoboye kose ibintu bakabivuga uko bitari gutyo ntagire ikizomenyekana twushobora kuri no muzindi ntara zose mugiye mu ntara yo mu manuko naho nyirabona ko bahaciye imakamba iyo hageze gushikiriza ibyashikiye aho mu bwoko bw'abahutu barafata ido nido bakadondora mbere no kunuza inkuru bakayinuza ibyo byose kugira ngo berekane ko amabi yakozwe yakorerwa abahutu ariko bageze ku batutsi bishwe bazira ubwoko bwabo bagaca kubarengana ngo hero ngo abatutsi ngo bakenya ngo bishwe
gaca usubira no mu rumonge no ikano muzindi ntara zose ingiro ni imwe no kuvuga uburyo bakoresha mu kushikiriza mu kumenyekanisha ibyo binyoma kugira ngo byinjire mu mitima y'abantu bagomba gukoresha ibisa ibyo bagomba kwita ngo nibimenyetso byinshi iyo ari ukwerekana rero ibyakorewe aho bagomba kuvugira ari bo b'abahutu kugira bazimana inkunya bwo byakorewe abatutsi bakateba bakatanga ibimenyetso byinshi ariko bageze ku by'abatutsi bagaca ko barengana
nditije wasanganya abona ibikorwa byari bikwiye guhagarikwa
CNDD-FDD igomba kwerekana akabi yakoze haba muri 1993 murazi yuko nyuma yaho bagandaguriye Perezida Miriko Ndadaye bace birara mu batutsi bagasasika n'abahutu batavuga rumwe na CNDD-FDD abo barabagandaguye nakamizwa n'inda y'ingoma ntibavugwa umengo ntibapfuye amwe beratubwira yuko nibyo biziga bazura baciye babipoperanye kuri bitwe ko arabapfuye 2002 andi twibagiye aba gandaguwe no bakiriko mwaka kuva mwaka 2015 Petero Nkurunziza yagikingo cha gatatu ibi rero byerekana neza neza yuko Severe dashobora kunwanisha abarundi ahubwo irikira bateranya byongeye ibihe turimo ntibikundira uwo mugwi gukora kuko ubwicanyi kunyuruza abantu iterabwoba amacakuri yigishwa ibyo byose bituma abantu umutima utarema bashobora kuvuga ibyabaye ku mugaragaro batinya kugandagurwa nico gituma tuvuga tuti byose ntikuzobisubiramo kuko uyu mugwi nta neza ndakumwanisha abarundi uri kurarondera kuko utamika ijambo na CNDD-FDD wakora ibyo CNDD iwutegetse
iki cyifuzo na Nkurunziza twasa Jenoside Canada aragishigikiye
ikintu cokorwa bwa mbere si ukugisaba iyo leta gukurumba ntihorirwa n'inzoka ngo itware ku isato dushobora kuba uriko urenganywa na Severe ari iri kifumbye ukuri izimanganya ibintu byose byerekana nabyo bwo byakorewe abatutsi hanyuma ngo tumwire tuyisabe yuko ariyo ikosora igikenewe nuko ibyo bikorwa byohagarara buno nyine bidahagaraye naho abuvye yega uhereye ku Barundi n'abanyamahanga boba bibaza ko hari ibikorwa byiza biri kubera ko bakamenyeshwa yuko bitagira akamaro bitagira agaciro kubera byakozwe mu ntumbero atari yo kumenyekanisha ukuri
Buranda yicariye aramutwe mu gusevera ko kumenya ukuri no kunywanisha Barundi asigura ko atakindi kintu na kimwe kiburaje ishinga atari kumenya ukuri no kugeza aho Barundi bose bokumva ko batunganirijwe bakanahabwa agaciro
ukuri umugwi severa uri kurashira ahabona kurateye ubwoba ariko ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze ukuri kuriko kurasohoka mu binogo kurahumura kurakiza kandi kurabohora ubutumwa bwa Severe nubwo gukiza imitima yakomeretse n'umwanya wo kurira kuko carazira kurira abo leta yari yise abamenja nta gihugu na kimwe abari mu bwoko bucanye buriya bashobora kuba abamenja canke abagarariji wose nk'uko ta bwoko bwica hica umuntu canke abantu ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya Barundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze
Maître Jean-Dieu Bigirimana nawe wo mu ishyirahamwe Tournons la page Burundi asanga hari ibintu byinshi byirengagijwe hejuru y'uko mu rwi Severe uzuri bisigarira by'abantu bishwe atabuhinga ukoresheje bwo kumenya ibiringo bikiwemo
dufatiye ku nyifato y'uwurongoye biboneka yuko bariko bakorera inyungu z'umugambwe CNDD-FDD cyane cyane mu kugerageza kurondera kugira ingene bavuga ko 72 hakozwe ihonyabwoko ry'abahutu bakibagiza ibindi byose byatumye haduka ikiza 72 ni kuvuga byaba ibi inama nkenguzamateka idikikoresha wahoze ari umukuru w'igihugu Sylvestre Ntibantunganya byaba ibyo bikogwa n'uwo mugwi Seve biboneka ko byose ari nk'ibikoresho vya politiki umugambi CNDD uri kurakoresha kinacho kibonekeza kinatangaje ni ibi bijanye n'uku zura ibisigarira by'abantu bagi baragandagurwa mu bihe bitandukanye kuko birahambaye yuko ibintu bijanye no kuzura ibisigarira by'abantu babahambwe mu binogo rusangi bikogwa koreshejwe ubuhinga budasanzwe kandi ubwo buhinga tukatuzi yuko mu Burundi atabwo dufise n'ivyumvikana ingene umukuru w'umugwi Sever Pierre Kavenda yicariye shankaho bakorana bashobora kurabisha ijisho bakaca bamenya yuko bisigarira vy'abantu bariko barazura kumbura ari 1993 ivya mu 2000 ivyo mu 1865 kumbure no mu 1920 ku ntwaro y'ababiriki bisigura yuko uno munsi hari kibazo gihambaye kijanye nabo bantu birwa barazura n'ibyo bisigaye birwa barazura bakabizura ta buhinga bukoreshejwe
padize dire ya muremye umuhinga yake politike akaba nawe nyene yarabaye mu komiteri ba TVR ko yibutsa ko abantu bakwiye kwirinda kwama bagiringereranyo y'ibihugu yemeza ku kibazo cy'u Burundi kiza anagaruka ku rubanza rw'uwahoze yarongoye Burundi Marie Claire Ndadaye yishwe mu 1993 rugakurwa mu by'umugwi TVR ubwizwa gukorera ko
nibaza ko hari ibintu bibiri dukeneye kwirinda mu Burundi ni kwizera cyane amahanga no kwizera cyane ku burorero Burundi si Rwanda, Burundi si Tanzania, Burundi si Republika Demokratike yo muri Kongo, Burundi si Burkina Faso, Burundi ni Burundi na kahise kabwo kandi utegerezwa gutahura naho tugatahura kuzagutahura ko ariko gaheza kakaduha inzira n'ingendo byo 2025 byo 2020 n'ibindi n'ibindi. Yemo na Burundi buri ko bukora politike bwafashe. Burundi bwafashe politike yo la souveraineté. Ibihugu byinshi byafashe politiki ya souverainete rero haraba de consequence icyo gihe rero igihugu kihaza kikavyemera mbona ariko Burundi bwaravyemeye nibyo ubona muri za Cuba babikuye kuco bigishijwe kubera kudeta ibi leta yagize by'umwitahe yo gufata abagandaguye nyene cyo president Ndadaye haraba Burundi sinzi bari babirindiriye baguma bidoga ahubwo rero murarabana neza ko atari ikintu gica kigwiza n'amajwi kubari ku butegetsi utikoki ugiye kuraba uvuze ngo arusha yaravuganiwe ko tuba twibagiye ku rupfugo rero rwatumye abantu bafata inkoho bakaja mu ishamba hanyuma ugiye kubiraba neza muri arusha nta kuntu rupfugo umukuru w'igihugu mu bisanzwe gojya muri bwa butungane bunywanisha abantu n'ukuri bantunge tucumvikanire ko Mekyo Ndadaye yapfuye hari igisirikare gikora hari ubutungane bukora hari inzego ziwe zatembagajwe nta ntambara yariho bisigura yuko ntibigoye kumenya babigize umukuru w'ibiro bihukuru by'intwara miheto yarazwe cegera ciwe yarazwe uwatwara gendarmerie yarazwe inama zabereye mu biro bikuru by'intwara miheto abari bayirimwo barazwe uwo bagira bashyiraho nk'umukuru w'igihugu ngeze aracariho urumva ivyo nibishobora kuba byoja mu butungane bunywanisha wamaze uti kuki babigize uyu munsi ni vyo abarundi benshi bakunda kwibaza buryo ugiye kura muri politike umuntu araba agashyira ku munzani uyu munsi mfite ingufu zingana iki ejo nse zingana iki nibaza ko ababo bari ku butegetsi babonye ingufu bafise basangwa uyu munsi icyo gikorwa cyokogwa nkumvuri ya 2010 bari kugikora 2008 bari kugikora mugo barabona yuko ingufu bari bafite icyo gihe zitari bwabahe uburenganzira bwo kubikora iri babonye ingufu bafise uyu munsi bavuga bati turavyizo dufise ubu twobikora bacha barabikora nuko politiki imeze sivyo Burundi gusa nuko bimeze
ariko umunyamategeko bigira imana abona ko muri kino kiringo atakura Burundi ho mu kitandukanye bashobora kwitega ku mugwi Sever acana cyane kwitegeko ri bugenga yahinyanye mu 2018 ijyawatse akanovera inavuta izindi nzego za uterineke harimo umugwi impanuzi wa jambo wa ONU
bari ko baragomba guhata kahise ku Burundi ngo bemeze amakungu bemeze abarundi ku nguvu yukindu na kabiri hakozwe ihonyabwoko ry'abahutu bakaca bageza ngaho ko atakindi cyakozwe tukanibaza yuko uwo mugwi turavye umuvudu kuri ko kuri ibyo bintu by'irindwi na kabiri nibaza nibamara kuvuga bati bakemeza bati irindwi na kabiri hakozwe genocide ikorewa abahutu umengo iyo severa kazi kayo izobiga hejeje kanatsinda turazi uko abatwara Burundi no munsi abo muri CNDD-FDD abatari bake baciye muri za Frode bushanke bigeze ko bajejwa mabanga shanke mu majambo make barafisi ibyo bashobora kubazwa mu byaha byagira ku Burundi cyane 93 n'imyaka yagira kurikirana no munsi byogora yuko bikira imanza bavuga kuri kuvyo bakoze turazi uko batazigira bashobora kuvuga kuri kuvyakozwe mu kibimba ivyakozwe buta ivyakozwe uteza n'ahandi hatari hake hashobora kuba hishwe abatutsi kuko uno munsi kubera imvuza politike bagomba kuvuga yuko ivyaha vyakozwe muri kahise womengo n'ivyaha vyakorewe abahutu kugura 2 ivyo rero bikaba ari ibintu biteye amakenga vyari mwibwizwa shingiro rya 2005 ryavuye rifutwa n'umugambwe CNDD-FDD muri 2018 baravuga neza intumbero n'intambuko uwo mugwi wisunga ufata kandi uwo mugwi ukaba wategerezwa gukorana na sentare idasanzwe ku Burundi ariko iyo sentare turazi ko atabazo kwigira bashiraho ikindi umuntu atakwibagira kuvuga gihambaye nuko mu ibwirizwa rya 2014 haratekanywa umugwi mpanuzwa jambo mpuzamakungu urimo abahinga batandukanye bashobora gutanga intumbero bashobora gutanga ivyumviro bashobora gufasha umugwi mu kazi kawo muri 2018 umugwi wakiye bawufuta kubera badakeneye yuko hari abandi bantu atara muri CNDD-FDD bashobora kugira icyo bavuze kubera ko guno munsi ikindi n'acu umuntu atakwibagira n'umugwi uri kurakora mu bihe bidasanzwe kubera iki kuva 2015 Uburundi bwarinjiye mu kaga bwarinjiye mu ngorane za politike zaturutse ku kiringo cha 3 c'umuhisi Petero Nkurunziza ikiringo cahonyora ibwirizwa shingiro kigahonyora n'amasezerano y'Arusha kuva ico gihe twarabonye abantu bicwa twarabonye abantu batari bake bangazo hari abantu batari bake bavundiye umunyororo uwo mugure rutohoza ukuri ufatiye mu bihe nk'ibi birumvikana yuko atakintu ciza ushobora gushikako hakurondera ukuri hakurondera kunywanisha Abarundi tubona igikoko seve kirakora arugu huvye amatohoza yotuma tumenya ukuri kunigira mu menshi ukuri
ibantunganya yakombwe ku butegetsi mu gihumbi kimwe 1996 inyuma y'ubwicanyi bwahitanye abatutsi 648 mu ikambi y'abatashyizwe izabo ahitwa Bugendana mu ntara ya Gitega hagati na hagati asaba ko hobaho ukuri kuzuriza bose n'atabundi bwicanyi nawe nyene na bumwe yagaruka ko atari ubwo mu gihumbi kimwe 1992
kwita ubwo bwicanyi amazina akwiye dushingiye ku kugene amabwirizwa y'igihugu cyacu cy'u Burundi abivuga eka n'amabwirizwa mpuzamakungu mwumvise ko navuze yuko jewe ndavye ivyo twagiye ivyo nagiye ndakurikirana mu byo nasomye mwumvise ko navuze cyane yuko ivyo ngiye kuvuga bishingiye ku byo nagiye nsoma muri imyaka 40 iheze hari ubwicanyi twita mu gifaransa crime contre l'humanité bwagiriwe abatutsi bukagirwa n'abaryo bari bateye mugabo kandi ukagirwa n'abandi batutsi bari mu nzego z'igihugu mwumvise ko navuze ko ari ubwicanyi twita ihonya bwoko byagiriwe abahutu nibagiye kwabwira ko hari n'abaganwa bishwe bagira bati abo nabo nyene n'abansi bacu kuko bashobora kuba inzira abarondera kugarukana ubwami bocako rero kwita ibyo byose amazina bikwiye ushingiye kubabwirizwa y'Uburundi no kumabwirizwa mpuzamakungu
umukuru w'umugwimo wa Rena ugwanye ho nyabwoko n'ivyumviro byaryo wagereranya ariko birakorwa n'agahomera buntu wa izoko rusikite
mbere ubuho umugambwe wa CNDD-FDD uri ku butegetsi uri kukoresha imigwi washizeho nka za Severe na za CNTB n'abandi kugira wikundwa akaze kuri zina munyagihugu w'umuhutu wese harageze ko tuguruka amaso n'ubwenge benyuje mu kwemeza ko bariko barazura imibiri y'abahutu bishwe 72 mbega yemwe abantu ntibakigira isoni n'ubwenge mbega ko tuzi kwabo babazura atari bo babishe kandi atari bo babahambye bamenya gute ko ibyo biziga ari iby'abahutu gusa bamenya gute ko ibyo biziga ari ibyo 72 gusa ko hatoba harimwo n'abahambwe imbere canke inyuma ya 72 mbega ko ico gikogwa kiriko gikogwa n'abahutu gusa biboneka ko batwawe gusa n'inzigo no kwihora bakagenda batangaza ko bemeje ihonyabwoko mu Burundi bagomba gucurubanza rumeze gute ni giki gushika ubu kibabuza guhamagara abahinga baboni karuhariwe mu matohoza y'amahonyabwoko ngo berekane ku mugaragaro neza abakoze ihonyabwoko n'abarikorewe ubwo bwoba bafise ko guhamagara aho bahinga ngo bemeze ingene abatutsi aribo babarakoze ihonyabwoko rya 72 buva guki
ibije ha Hakizimana twarishyira hamwe korikone y'Afrigwanya kimenyane n'akamwana wa mama byituguhuguza
turabona ko ibi atashimiro bifise kandi turashima ko no mu gisevere uri kurakora kukahise gutyo bifashe ariko baratwara hazotwara kubandanya simbataza amahoro urukundo ubumwe na demokrasi n'agataka kazi na muntu cyitwa dutera kamo ko abarundi bose botaha tugatera kamo ko bandaye bakigwa neze batahutse tugatera kamo n'uwogira icyo akora kibi ahungabanije mugenzi we cyangwa uwundi ko yohanwa gutyo ntihagire uhungabanye uwundi yitwagije iki canke kiriya duterwa mu gwaruka na cyane cyane kubandanya rubana mu mahoro mu mpande zose rusangira kabisa n'agahiye kuko basangiye ugupfa no gukira basangiye igihugu aricyo Burundi
mu kwezi kwa gatatu mwaka ushize Gaston Sindimwo yari umukandida wa Iprona yaramutse igihugu mu 1972 yamenyesheje kwishyikirizwa mu Gisevere ari binyoma
murazi yuko kenshi bavuga ngo umugambo w'isikani Iprona w'abatutsi twebwe tukabona itangazo rya Severe bifise amahinyu ya politiki nicyo gito twavuze yuko mu Gisevere ibyo washikirije bifise intumbero ya politiki gusumba kumenya ukuri no kurekurianira Iprona ntiyigeze igira inama nimwe ivuga ati nimugende mwice abana mbere arugwaruka mpanane majambere kwa basore Jerere bavuga yuko Jerere yagize ibi cyangwa yagize ibindi nabo nyine nashaka kubibesha kandi sari kwinda kubibesha jewe wararongoye Jerere icyo gihe yitwa Emile Mworoha ndasubiye kumuvuga ngaha Emile Mworoha aracariwe kandi icyo gihe nyene yarasoye ugwandiko yiyamiriza ubwicanyi buri ko burakuwa mu gihugu ikinacho abo babivuga gutyo basi barabagasigana baragiye kwiyahura abagira inama yo kwiyahura bo nyene icyo rero ikinyuma cyambaye ubusa twe tubibona gute uno munsi Iprona iriko yinjiza abarundi bose mu moko atandukanye ni kugira ngo ujye mudasigana w'umuntu ariko aza muri Iprona bamubwira ati reka kwinjirayo niyo bishe so niyo bishe so bakuru ntiyagira urundi mu rundi basubira kubyinjiza umutima ngo severije ngaha kugira ingere kuyindi canke guhana abacanka abandi nico gituma mu migambi dufise amategeko agenga severe cyo kimenye wa mugwi CNTB tuzuyasubiramo kuneza y'abarundi bose
reka nare umuntu agenda ku mana yari atanzwe n'umugambo tabanya Claude Mugira yitoze mu kibanza cya president yari afise ico cifuzo cyo kunagura mu gwi severe
umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kunwanisha abarundi tuzounagura kuburyo ukuri kuja habona ukuri kukaje habona kuvyabaye amatohoza kamatohoza ashimikiye ku butungane kuko amatohoza sike kuma ashigike ku majambo y'abantu gusa barabesha atezo kuba ashigikiye no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana icyo tuzobikoresha arabahanwa bahanwa arabagirirwa igigongo bagirirwa igigongwe inzira mugabo twayumvikanye twese sibikogwa by'umugwi severe bwiturabe by'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njya ane tuve mu njyane nakonaje wendi mwo twaciyemo imyaka myinshi ubaka igihugu citeka igihugu gifite isura nziza tubanamwe twese mu budasa bwacu tutaravye amoko tuturukamwo tutaravye indara biturukamwo tutaravye imigambo duturukamwo tutaravye ibitsina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya byose twabisezeranye mu masezerano y'Arusha
ariko mushinga amateka Martin Izabanda tsanga ibihe byo mwizi mu Burundi buri ko nyabuna burabisohokamwo
ibyo bihe biri sombwe tuba turabivamwo cyane cyane yuko guhera mu 2005 sokuru wacu yatwigishije kubana mu mahoro mu bumwe tugashira hamwe hanyuma akanubahuka bya bindi abandi bari baratinye akavuga ati katubishire ku mugaragaro ukuri tukumenye umwana w'umututsi ntazire abicanye b'abatutsi umwana w'umuhutu ntazire abicanye b'abahutu identite y'umwicanyi n'umwicanyi kandi bateza kumenyekana
ku Burundi busamo kamwe n'igihugu kibanye cy'u Rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cyabayemo genocide yakorewe abatutsi mu 1994 mu Burundi ho kugeza ubu abahutu n'abatutsi bacaharira ku kuntu ubwicanyi bwahitanye ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu 1972 bwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu 1993 nyabuna ari bwo kwitwa ihonyabwoko amakuru kwizerwa ijwi rya Amerika rifite n'uko mu kwezi kwa kane umwaka uza hibukwa imyaka 50 izobishize habaye ubwicanyi mugihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo irindwi na kabiri azo kwemezwa ko ubwo bwicanyi yariho nyabwoko byakorewe abahutu mu bisanzwe imbere y'uko ni yemeza ko ubwicanyi yariho nyabwoko inama nshinga amateka y'igihugu byega nibanza kubyemeza ifatiye ibyo bayahawe n'abahinga bafatikanije n'ubutungane.
Turagushimiye Eloge Wilika neza, dushimiye kandi n'abatumire mwari kumwe mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Namwe nshuti mwatwumvise uyu munsi ndabashimiye mwese. Hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza.